Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi utwumvira ku mirongo migufi ya 12 ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.3. Ndiwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Frederic Mwikije yateganije ibiganiro byo kuri isaha. Ibiganiro tubandanya kubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese mu makuru y'umwaka kanya. Mu karere ka Rubavu mu Rwanda, abajejwe amagara y'abantu barabandanya guhanura abanyagihugu kwirinda ikiza cya corona. Inyuma yaho abantu bashika ijana batoremo uyu mugera muri iminsi.
Reka gukora urugendo rutari ngombwa rwambukiranya intara cyangwa handi ujya kure kandi aho urushobora kubonera ubuvuzi bwirinze. Ubuvuzi bwirinze gutuma utakwirakwiza icyorezo.
Uyo ni muganga Lieutenant Colonel Kanyankore William atwara ibitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye akarere ka Afrika y'Ibiyaga Binini arimo impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda zibandanya kwiyandikisha kugira ngo zitabuke mu Burundi. Inkuru yerekeye ibikorwa by'inama nshingamateka na nkibuzamateka byatangwe mu Burundi. Inkuru yerekeye igikorwa cyo kurondera ibisigarira by'abantu biciwe mu byobo byabonetse mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo, aho ni mu kagari ka Kivugiza mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic. Muri Leta Zunze za Amerika, Joe Biden yaraye yemeye ku mugaragaro kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu umugambwe w'abademokrate mu matora yo mu kwa 11. Joe Biden yavyemeye mu ijambo yavuze mu nama kaminuza y'uwo mugambwe yarayirangije ibikorwa byayo ejo kuwa kane mu ijoro, ari nawo wari uwa nyuma w'iryo koraniro kaminuza ryatanguye ku munsi wa mbere. Yashikirije ijambo ryiwe ari mu gisagara abamwo ci Wilmington muri leta ya Delaware. Ijambo rya Biden ryakurikiye irya Senator Kamala Harris, aho ku wa gatatu nawe yemeye ku mugaragaro kwiyamamariza ikibanza cicegera cya perezida. Iri koraniro kaminuza ry'abademokrate ryatunganijwe hakoreshejwe ubuhinga bwa video kubera ikiza cya corona. Ni mu gihe abarepublikani 74 bahoze ari abategetsi mu gisata cy'umutekano w'igihugu hagati, ejo kuwa kane banditse urwandiko baranarusinya bemeza ko bazotora umudemokrate Joe Biden kuba perezida, kuko babona ko Donald Trump arangwa n'ingendo itabereye bigatuma atabereye kuba perezida. Mu ndwi za abarepublikani nabo bazoba baramukiwe mu ikoraniro kaminuza ryabo riteganijwe kuzobera mu gisagara cya Charlotte muri leta ya Carolina y'uburaruko, ariko Trump azoshikiriza ijambo ryo kwemera guserukira abarepublikani muri manda ya kabiri ari mu nyubakwa ya White House. Amatora y'umukuru w'igihugu aha muri Amerika ateganijwe mu kwezi kw'11 uyu mwaka. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaremeye ku 1,000 by'abasirikare ba Amerika bari muri Iraq bazovayo kandi vuba, ariko nta tariki kanaka yatangajwe. Yabishikirije kuri uyu wa kane mu mubonano yagiranye n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi mu biro vya White House. Perezida Trump yavuze ko Amerika iri kwiheza igihe nyacyo cyo gutahukana abasirikare hanyuma Iraq ibeho ubuzima bwayo yigenga kandi yikingira. Amerika ifise abasirikare hafi 5,000 muri Iraq bari mu bikorwa bijanye no kurwanya iterabwoba hamwe no gutanga imyimenyerezo ku basirikare ba Iraq.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa mbere uza izokongera kugurura imipaka yo mu kirere yari yarafunzwe mu kwezi kwa gatatu birinda ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Thierry Mungala yabitangaje kuri uyu wa kane kandi avuga ko imipaka yo ku butaka iyo mu mazi no mu ibahari izoguma yugaye kiretse ku makamyo atwara ibidandazwa. Ubushikiranganje bw'imigenderanire bwa Congo bwasabye abakozi babwo muri ambasade na konsira za Congo mu bice bitandukanye ku isi gusubira ku buzi bwabo kuva ku munsi wa mbere. Repubulika ya Demokarasi ya Congo imaze kuronka abanduye COVID-19 barenga 3,308 hamwe na 77 bamaze gupfa. Akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali kavuze ejo kuwa kane ko kagiye gushyiraho leta mfata kibanza. Ibyo babishikirije mu gihe abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika ejo kuwa kane nyine bavuze ko bagiye kurungika intumwa kubatembagaje ubutegetsi muri Mali gufasha kugira igihugu gisubire ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro. Basabye kandi ko perezida yakuwe ku butegetsi abusubizwamo. Umuvugizi w'abasirikare Ismail Wage yavuze ko bagiye gushyiraho akanama karongora igihugu by'imfata kibanza na perezida wako ashobora kuba umusirikare cyangwa umusivile. Yavuze kandi ko bariko baravugana na sosiyete sivile imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe nabo bose bakenewe kugira habeho ubutegetsi bw'imfata kibanza.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza Radio Hanjuru ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi batwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyumuntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu
amakuru yo mu ntara tuyatangurire mu Rwanda ho. Muri iki gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo impunzi z'abarundi za mbere zitangwe gutahuka zivuye mu ikambi ya Mahama. Ishyirahamwe mpuzamakungu HCR rivuga ko barenga 650 bamaze kwiyandikisha ku bushake bwabo. HCR yemeza ko ikibandanya kwakira n'abandi bavyifuza kandi ko yiteguriye gutahukana umurwi wa mbere mu ndwi iza. N'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Iyandikwa nyezina ryatanguye ku munsi wa mbere w'igendwi mu ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Umukuru w'umuryango ushaka kuja ku rutonde ni we atangura akaja kwiyandikisha ku biro vy'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR mu nkambi. Igikurikira ni uko abagize umuryango wose bahamagarwa na HCR, umwe wese akiyemerera atagahato ko yemeje gutahuka. Utavyemeye araheza agasigara. Intambwe ya gatatu no gupima biyandikishije kwa tandwara zandukira hamwe n'umugera wa corona bafise. Intambwe ya nyuma no kubaza uwiyandikishije igitumye ahitamwo gusubiza ubuhunzi agasubira mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ubu yaganiriye n'ijwi rya Amerika yarahejeje izo ntambwe zose.
Ubu
bavuze ko imvo ari iyi
nibaza yuko ko nabagize kuko jewe ndafise yabo tuvuka n'abagize niyo bari abo duyuko nabagize bakambira yuko uko byari bimeze byemereka yenda atari ko bimeze uko yewe barambira ko umutekano atakibazo yewe ndindiriye kuwa kane ya abo tubona umenga ni hazonage nibaza yuko n'umunezero gusa ni uko nyine abantu benshi iyo wifuza kujya mu gihugu cyawe umaze imyaka itanu utarajyamo urahunga umenga ni nk'inzozi n'ibyo bavuga umenga ntibizokunda tuzozemera turiye imodoka n'ahandi ho n'akamwemwe kenshi.
Ishami mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi ryemereye ijwi ry'Amerika ku ico gikorwa kiriko kigenda neza atamusunikano. Elise Vireshalan avugira HCR yadutangarije ko ku rutonde afise hamaze kwiyandikisha abarenga gato 650 bagezwe n'abagabo ukwabo canke imiryango ikwiye. Umuvugizi wa HCR yatubwiye ko gushika ubu atangorane n'imwe ico gikorwa kiratera haba ku biro vy'abakozi ba HCR canke ku murongo wa telefone washizweho. Ku ruhande rw'u Burundi abajeje kwakira impunzi nabo nyene bemeza ko bamaze kwitegura kwakira abo barundi. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu n'umutekano aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko izo mpunzi zizoshikira mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri mu ntara ya Ngozi.
ni kamisha kwa kimpunzi nyinshi dushira ku kugihumbi ariko kubera ikiza cha coronavirus bazogabanya hamwe kwakira nk'abashika ku 500 ariko uruhande rw'u Burundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira atakibazo kindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cyane bashobora no kuzokwakirwa inshuro kabiri mu ndu nkuko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu cha Tanzania n'ibyo bazoshika bafashisha byose kugira ngo icyo gikorwa kizegeheze kigende neza aho muri ico kigo cisongore murazi ko naho nyine batamara umwanya bazushaba jana ku makomini yo baje bava
ico bikoze haramashya ya 5 y'impunzi akorera mu ikambi ya Mahama asabira abazoba basigaye yo gukingirwa mu gateka kabo ndetse bakaguma bitaweho na HCR Mark Ndereyimana aserukira rimwe muri ayo mashira hamwe amenyesha ko ico kibazo cariko kiratera icuka kibi mu nkambi
dushima yuko babahaye uburenganzira bwo gutaha kukubera twariko turabona yuko ingendo y'abantu bavuga yuko banditse rino kete byo gusaba guhunguka bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya Mahama nkuko muri Tanzania byabaye mu kambi y'impunzi rero biradufasha yuko abo bantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane kwico twahunze kitarava mu nzira bobo baguma bariko barigisha uko twahunze twazibanda twahunze sisteme ndi none munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturimba mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakabura igirengero bazira ivyiyumviro vyabo turumva mabi atandukanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi ico nico twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya dufashe mu mugongo usaba guhunguka bija ku gatwe k'umuntu nta muntu afite n'uwundi nta uterefona mugenzi we umuntu iyo yumvise agomba guhunguka aragenda ku gatwe kiwe abatahani batahe twebwe umutekano wacu ugume wubahirijwe
abo HCR rirabizeza ko rizobandanya ribafata mu mugongo nk'uko ryahora ndetse rikavuga ko n'abasaba ubuhungiro n'ubu bakihari kandi ko bakigwa hakurikijwe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iryo shami mpuzamakungu HCR ntiryavuzaho igikorwa cyo kwandika abashaka gutahuka kizohagarikirwa gusa rimenyesha ko abambere bazotahukanwa ku munsi wa kanuza itariki 27 z'uku kwezi k'8 nk'uko vyumvikanywe n'inama nyabutatu iyo nama niyiheruka guhuza iryo shami gita y'impunzi u Burundi bahunze bavamwo hame no Rwanda rwakiriye abarundi barenga 172. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Turukiri mu Rwanda kandi inzego zijejwe amagara y'abantu mu karere ka Rubavu zirabandanya gutanga impanuro ku banyagihugu batitwaretse ubwandu bw'ikiza cha corona bubandanya kwiyongera. Abashikijana baramaze kwandura uyu mugira muri ako karere mu gihe hari n'umuntu umwe uyu mugira umaze uhitana. Inkuru ya Claude Ganza munyamagana umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika.
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu uvuga ko icyari gihe abantu bose basabwa gukaza ubwirinzi kuruta mu bindi bihe byose kuva iki cyorezo kigeze by'umwihariko mu karere ka Rubavu. Arabishingira ku kuba icyorezo kimaze kwinjira no kugaragara mu baturage ku buryo bashobora kucyanduzanya byihuse mu gihe mbere cyagaragaraga mu bantu babaga bari mu kato barimo abaturutse hanze cyangwa abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka.
Icyorezo cyagezemwo kuko ntago wagira n'uwo kishe ngo uvuge ngo ntago gihari kirahari. Twanaherekeje nk'ibitaro uko yaguye iwacu mu bitaro icyorezo cyatugezemwo buretse nawe hari n'abandi cyabonetseho ndetse dufite muri treatment center kuko bari bari rugerero na Nyakiriba nk'abanyarwanda yego harimo n'abanyamahanga ariko abenshi n'abanyarwanda. Ntabwo twavuga ngo icyorezo ntego kiturimo. Niyo mpamvu uyu munsi buri muntu muhuye ugutwara mu bindi amakwe tujyamo uko gushingura ibiriyo mu butabazi dukora mu masengero aho tujya hose genda uzi neza ko ushobora kuhandurira isaha n'isaha.
Uyu muyobozi asaba abaturage kwitwararika bikomeye no kwirinda kujya ahantu biboneka ko hari ibyago byinshi byo kuba yahandurira virusi ya corona cyangwa akayanduza abandi mu gihe wayifite atabyiyiziho. Lieutenant Colonel Dr Kanyankore aratanga inama eshatu zafasha abantu kwirinda.
Aho waba uri hose mu Rwanda shakisha ubutabazi bwibanze ku nzego z'ubuvuzi. Reka gukora urugendo rutari ngombwa rwambukiranya intara cyangwa handi ujya kure kandi aho urushobora kubonera ubuvuzi bwirinze. Ubuvuzi bwirinze butuma utakwirakwiza icyorezo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kurikiza amabwiriza yo kwa muganga. N'ubu nageze kwa muganga abwira ati jahagana naha naha bari kugana kuko muganga akubwiye ati ushobora kuba ufite iki kibazo nta mpamvu yo gukora traje ugafata indi nzira. Icyanyuma nacyo kirabe abaturage muri rusange muri iki cyorezo nuba hari umuntu upfuye utitaye ku cyamwishe ni ngombwa ko njya mu kiriyo banza utekereza ibyo gusa muri iki gihe ni ngombwa ko njya mu kiriyo
uyu muyobozi kandi avuga ko abaturage bagenda birara nyamara imibare y'abandura yikomeza kuzamuka
iyo bona umuturage afashe akabari agatumira abantu bakanywa inzoga bagasahinda nka kera uko twahoze ikirozo kitaraza hari uko uhita ubona ko ari abazinywa ari uwazitanze bombi bafite ikibazo nena no kudaha agaciro iki cyorezo turimo iyo ubona umuturage agenda mu muhanda nta gapfukamunwa cyangwa karamusaziyeho uhita ubona ko ari umurimbo gusa ashaka kwikiza abayobozi ariko hari n'udupfukamunwa tutarinze abantu ubona ko rwose kamaze gushyiramo uburinzi n'abantu birirwa kuri stade ijoro n'amanywa ntitubere n'umuntu umwe dushyiramo bikwereka ko abantu icyorezo baracyagisuzugura ariko iki cyorezo mu by'ukuri kirica kandi ni icyorezo kiduhenze ni icyorezo kisaba imbaraga ni icyorezo gishobora gutuma n'ubukungu bwacu busubira inyuma mu buryo budasanzwe kuko kirasaba byinshi cyane bijyanye no gufasha aba bantu
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko uko iminsi ishira ari nako iyi virusi ya korona yongera ubukana ku buryo mu mezi ari imbere ishobora kuzahitana abantu benshi cyane ku mugabane wa Afurika bityo ko ari igihe cyo gukaza ingamba z'ubwirinzi aho kwirara
ngira ngo bwari ubwa mbere mu cyumweru gishyizeho u Rwanda twafashije abantu babiri umunsi umwe ari uyu waguye Rubavu n'uwaguye Kigali byabereye umunsi umwe bwari ubwa mbere tugize ka ebyiri mu munsi umwe
abashinzwe ubuzima muri aka karere bavuga ko kuva iki cyorezo cyadutse hari abantu basaga 200,000 bamaze kunyura mu kato muri aka karere mu gihe abasaga 200,000 magingo y'abakikarimo abamaze gupimwa barabarirwa mu 70,000 muri bo basanganwe ubwandu bwa virusi ya korona bararenga 120 abasaga 60 akaba aribo bamaze gukira mu gihe umuntu umwe muri aka karere kimaze kumuhitana muri iki cyumweru bamwe mu bategetsi bakuru bashushe nk'abaca amarenga yuko abaturage batarushijeho kwitwararika byatuma basubizaho gahunda ya guma mu rugo muri bo harimo minisitiri w'ubutabera Johnston Businge na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase wavuze ko ntawe ukwiye gukerensa iki cyorezo kandi gishobora kumuhitana ubutumwa bombi bacishije ku nkuta zabo za Twitter Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa radio y'u Rwanda.
Urakoze Claude. Mu Burundi naho kuri uyu wa kane abagize inama nkinguza amateka bashasha y'u Burundi barakoranye ku nshuro ya mbere. Mu ntumbero yo gushinga amateka ngenderwa kwa hamwe no gutora abazoba bagize ibiro bishasha by'inama nkinguza amateka ni inkuru ya Eloge Burikaneza umunyamakuru w'u Rwanda.
Abizina mahinguza amateka mu kurindira itoro rwaje bagize ibiro bishasha by'uru rwego ubu barahagarariwe n'umukenguza amateka rusha abandi imyaka y'amavuko nk'uko bitekanywa n'ingingo y'1987 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Pierre Claver Kazis umukuru w'umugiseni utegura amatora asanzwe afise ibiro ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yaduze ku birometero 100 ku murwa mukuru wa politiki Gitega kubisigurira abakenguza amateka.
Mu nama yabo ya mbere inama nkenguza amateka irashinga ingingo zereke ingene iringaniza ingene irangura amabanga ajejwe iritorera kandi abagize ibiro. Inama ya mbere y'inama nkenguzamateka ikorana umunsi wa mbere w'imirimo ukurikira umunsi 7 inyuma y'isozera ry'ikiringo cy'inama nkenguzamateka yahora kandi itorwa ryayo rimaze kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo nama irongorwa n'umukenguzamateka arusha abandi imyaka y'amavuko.
Umukenguza amateka arusha abandi imyaka ni Jean Bosco Kurisansuma w'imyaka 66 yatowe mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengera bw'igihugu. Yasabye abakenguza amateka bagenzi be kwiga impinyanyo nshasha zifatiye ku mategeko n'amabwirizwa yagiye ahindurwa harimo ibwirizwa nshingiro.
Icyo gihe nta code electoral yari bwazi nk'iyi dufise ibwirizwa nshingiro ryari bwahinduke ibyo byose byatuma biba ngombwa kwa kantu umuntu ahinyanyura kugira ngo bihure n'igihe tugezemo. Urabona iyi heze yatanzwe muri 2015 iheze muri 2020 hagataho izahindutse ntibivuze zotuma rero leta ibasaba ko mwokwihangana mukihweza izo minyanyuro zajemo ntizibabaza ntiziremeye cyane naho ariho mukibona dokima muzihanganire uko ntawamayikwije izo minyanyuro rero izice.
Na hari nke bwana Kurisansuma yibukije ko ari zorufatiro rw'ibikorwa bazorangurana cyane cyane ko ari n'impinduka zabaye mu itunganywa ry'inzego nko gusubiriza ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu na kimwe hamwe no kugarukana igiti cy'umushikiranganji wa mbere cyari caraciwe.
Irreglement d'interieur iza gutuma abakenguza amateka bakeba iteka ryo kurusiyeje hano bagira ifatiro bagira ihangiro rifise aho rifatiye atari ibyo nawo mwekubakabaye nk'akabari umwese akagira agafata iwe ngingo mugabo zitajyanye n'ibwirizwa shingi baroke mnagomba tuwa dotekije kuja kule ibizwa shingi koko nicho ifashe byose nicho ijenga byose ni iyi ateyi reglement d'ordre ifatiye kubwirizwa shingi naciye mu nsanga nta byinshi byahindutse mugabo harabaye inyanyiro aha nahariya kubera ibihe tugezemo twahora dufise deux vice président ubu ufise umwe hagiye mu ministre wa mbere hategeza kuba ahantu rero umuministre wa mbere ategeza kugaragara kugira ngo kari wabazwa leta yahora ibazwa perezida aba ari we aja mu kibanza cy'umukuru wa leta
abakenguza amateka 34 kuri 39 abagize inama nkenguza amateka baturuka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ingingo ngenderwa ko inama nkenguza amateka nshasha zemejwe 100% n'abakenguza amateka 39 bose bagize urwo rwego zarungiwe sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro maze kuzishyira ku mukono habone gutorwa abagize ibiro bishasha by'inama nkenguza amateka igihushanyo n'ubwizwa nshingiro ryo mu mwaka w'2025 ijyanyanyuwe mu 2018 ijyatse uburenganzira bahoze abakuru b'ibihugu bwo guci kaba senateri buziraherezwa batabanje kwitoza bivuze ko Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye bari mu gihugu hamwe na Pierre Buyoya mu mahanga haheze igihe abagabo batatu bigeze kurongora Burundi bakiriho ubu batahawe amahirwe yo kuja mu nama nkenguza amateka y'iki gihe Eroje Burika neza Ijwi rya Amerika
tugaruke mu Rwanda kandi mu karere ka Nyarugenge murenge wa Nyamirambo muri Kagali ka Chivugiza haratanguye igikorwa cyo kurondera bisigarira byabiciwe mu byobo byabonetse muri ako gace abacitse ku icumu bemeza ko kuba hari abantu badatanga amakuru bibangamiye ubumwe n'inkuru ya Sumita Kaboyi umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda
ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo hamenyekanye ko mu nzu y'uwitwa Simbizi Francois habonetse ibyobo byajugunywemo imibiri y'abantu bakekwaho ko bishwe mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe abatutsi umuryango wibuka wita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi utangaza ko muri uru rugo rwa Simbizi muri uwo mwaka hari bariyeri ikomeye ku buryo haguye abantu benshi bwana Ndahayo Jean Baptiste uhagarariye umuryango wibuka mu murenge wa Mirambo asobanura uburyo bamenye umubare w'abaguye muri ibyo byobo
tugitangira hejuru muri kiracyo hagaragaye abana n'abamama buriya abantu bakuru b'abapapa cyangwa abandi bameze nk'abagabo cyangwa abasore twabasanze hasi
nkabwiwe n'iki ko ari abana
batwaraho imisatsi y'abamama ibintu bigaragara ko imyenda cyane cyane dushingiye ku y'abamama
ubu ni ukuvuga ngo umuntu wabashije kumenyamo uwe ni ukugendera ku mwambaro
nta kindi yagenderaho
kuba mubasha se kubara ngo umwe babiri no kugendera ku mutwe no kugendera ku kimura baramubihereye kuki
tugendera ku bintu byinshi dushobora no kugendera kuri iyo myenda dushobora kugendera ku nkweto nazo twarazibonye turazifite kuko inkweto zibara ushobora kubona zitandukanye niyo yaba ari inkweto imwe ibingana n'imiguru ibiri zarebye nyine ko hari umuntu
bamwe mu babashije kumenya babo batangarije Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma y'imyaka 2026 ishize abantu bishwe bigoranye cyane kuba wamenya uwawe gusa basobanura ko nabake bamenyekanye byaturutse ku myenda bari bambaye itarashangutse Eugene Cyambatari yari afite imyaka 14 mu mwaka w'1994 n'umwe mu babashije kumenya uwe
yabatangiye gucukura mbona imyenda
yande
ya mama ko nabonye sharpe mbona n'ishati y'igitenge w'umudamu ndi bari kumwe mama yari yambaye nayo wenta mbyi uko n'ubundi bazamukana twari kumwe rero nge natandukanye nabo hari efa bararashe twese dusa n'abatandukana ngiye mita nkwepa kuri njyewe navuga ko nishimye kuko igihe cyose nyibaze ntarashyingura uwanjye nahoraga mbabaye n'umutima ukomeye byarangoye birumvikana ko gusa mpagarara kigabo gusa nta kuntu nari kubigenza ko kuva saa mbiri ngera hano nshobora kuba ndyamye mu nk'amasaha abiri mu ijoro nta gusinzira bigoye kuko umuntu aba atekereza utuntu twinshi kuvuga ati se nk'abantu imyaka yose ishize umuntu ari yarahijwe abantu abaca hejuru byumvise ugasanga ubitekerezaho umwanya ngo usinzire ugasanga bitasubira buze
bamwe mu bari batuye muri iki gipangu cyacukuwemo imibiri y'abantu babwira Ijwi rya Amerika ko nta kidasanzwe bari basanzwe bahabona gusa umugabo umwe yasobanuye ko umwana we w'umukobwa yajyaga agira inzozi mbi
umwana niwe w'umukobwa niwe wajyaga anyura hano kuri iki cyobo bavumbuye cyo haruguru umusatsi ukamuvaho ariko akabigura ku byari cyo akaza akatubwira yuko hano hagombe kuba hari ibintu bidasanzwe twe ntitubyiteho ariko yaba aryamye no mu cyumba cye kubera kirebana n'uriya mwobo wundi akabona abana baje mu buriri bwe bakabirukana akabona umukobwa agiye muri toilette n'amameshi. Urumva rero bavanyemo imirambo nibwo twahise tubona ibyo bintu yajyaga abona. Kugeza ubu niwe wasaga nk'uhungabana ariko yagiye yiremeta, yari iremese.
Umuryango wibuka uvuga ko imibiri yajugunywe muri ibyo byobo biri mu rugo rwa Simbizi François ari abatutsi bicirwaga kuri bariyeri yari iri haruguru y'urugo rwe. Abayobozi bakavuga ko Simbizi yaguye muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cya jenoside. Ibuka itangaza ko kuba mu myaka 26 hakiri abantu badatanga amakuru bagakomeza kuba hejuru y'ibyo birimo abantu ari ikimenyetso cy'uko inzira y'umwe n'ubwiyunge kiri kure.
Ya nagahinda kandi biranababaje kumva abantu babizi barariye ciceka ni nabyo ubona binabangamira umwe n'ubwiyunge. Ushobora kwiyunga n'umuntu udashobora no gufasha ngo kubwira ngo babe baguye ahangaha n'abashyingura mu cyubahiro. Yeye no mu bitekerezo birasubiza abantu inyuma. Noneho rero by'umwihariko iyo ni umwarimu kazi yigishije abana abantu b'abasore abamama ana yari umukecuru yarabigishije mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside yarigishaga. Ureba ibintu yari afite ahangaha mu rugo ahagaze surumva n'ikibazo kiremereye nacyo gishobora gutekereza umuntu agatekereza akavuga ati sibuka ubururu n'umwana wanishaga mu biki ibintu nk'ibyo mbese uburera mpaga bwari ubu hashingiye ku ibingira.
Mu byobo bibiri bimaze gucukurwa inzego z'ubuyobozi bw'akarere zitangaza ko hamaze kubonekamo imibiri isaga 100. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy atangaza ko abantu 4 bari batuye muri urwo rugo rwa Simbizi barimo umugore we na abana be batawe muri yombi bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo bakurikiranweho ku byaha birimo no kudatanga amakuru yahiciwe abantu kandi bahazi. Imibiri yabonetse muri ibyo byobo ntiharamenyekana umunsi izashyingurirwaho mu cyubahiro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuti namwe bakunzi b'iradio Ijwi rya Amerika tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu masaha makeyi akaruhuko ko mu mpera z'indwi karatangura. Reka rero mugatangurane n'aka kazi kitugiye kubashikiriza. Turabifurije mwese amahoro n'umunsi mwiza. Maybe it's just a dream.
Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi, babe. Vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, babe. J'adore, babe. Comme un anan, j'ai nous ta haine.
Comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Comme un anan.